Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti mwese mwiriwe neza se, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza nkuko rero musanzwe mubizi kuri isaha ni ikiganiro muri isanga uyu munsi turajya ku Burundi kubirebana n'ibiganiro by'abarundi. Mbibutse yuko Ijwi rya Amerika mudukurikira kuri metero 19 na metero 22 kugera saa 2 y'ijoro, kandi nanone mbabwire yuko kuri Facebook ho mudashobora kudukurikira kubera utubazo twagize ubu ngubu barimo kudutunganya, ariko rero mushobora kudukurikira uko ikiganiro kirimo gihita ku rubuga rwa internet www.radioyacu.com. ni aho ngaho mugende rero mukurikire muri isanga mukanya.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikaze rero muri isanga koko. Abatavuga rumwe na leta y'u Burundi, baba ab'imbere baba ab'inyuma y'igihugu, baherutse guhurira Entebbe muri Uganda bitegura ibiganiro bihuza abarundi. Ibi biganiro bishobora gusubukurwa ku itariki ya 8 y'ukwezi gutaha kwa 10 muri Tanzania. Bumvikanye kuki, mbese bazajya niki muri ibyo biganiro? Twagize amahirwe bwana Sibomana Tasien, ni umwe mu bayobozi b'ishyaka b'umugambwe Uprona, ari hano muri studio turi kumwe. Twagize amahirwe yo kumubona. Tasya, muraho, murakomeye?
Yego, turakomeye. Nombura ndabaramutse kandi ndaryohewe cyane kubona nashyize muri no studio yanyu. Ndamutse rero n'abarundi bose n'abandi bose bari kubona twumviriza.
Ikaze rero, ariko rero hagati aho ngaho nubwo uri hano i Washington muri iyo studio wibereye mu by'umuryango, nibirangira uzasubira mu Burundi.
Yego cyane, habukera mfata akayira kazamushikana i Bujumbura ku munsi wa 4.
Mu yandi magambo rero, nshuti z'Ijwi rya Amerika, ntabwo Sibomana Tasiani ari mu bari inyuma y'igihugu, ahubwo ari mu rugendo rwe rw'umuryango we, azasubira rero i Burundi urubanza na ruheza. Niko se Tasia, koko abatavuga rumwe na leta muzajya muri Tanzania mu biganiro byimirije muri umwe muvuga rumwe mutatanye nkuko imigambwe yo mu Burundi itatanye ntabwo ishyize hamwe mu byukuri?
Murakoze. Nibyo, imigambwe yaratatanye kubera imvugo zitandukanye, zimwe zitava no kuri iyo migambwe nyine, ahubwo zoba ziva ku butegetsi. Mbese muti none koko abatavuga n'umwe na leta muzura mu biganiro muvuga rumwe muri hamwe? Icyo ni icyifuzo twari twagize kera, kandi nibaza yuko n'uwo uvuga ko atanyambiwe uragahunzi mugabo uravye, ntambwe tugeze ko nibaza kushimishije. Nk'uko mubivuze, mu ndwi iheze harabaye inama yabereye Entebbe muri Uganda ihuza abaserukiye abatavuga rumwe na leta bari mu gihugu n'abatavuga rumwe na leta bari mu mahanga. Iyo nama rero sinari muri yo kubera izo mvo z'imanza z'umuryango nari mfise, ariko nari navuye Bujumbura ndayizi n'abagenda ndabazi, bisigura ko sinokubwira ngo bashitse kuri iki mugabo n'utagira inkarabona aho zitaha. nibaza yuko ubikuru dusanganywe twari dusanze tubizi kwari gusigaye hari hakenewe yuko bigaragara ko twese tubibona kumwe dutegura urwandiko rumwe
ubwo rero mu nteguro y'urwo rwandiko nahubwo wowe warimo
sinari muri iyo nama ariko
yego
sinari muri iyo nama ariko uko tugwa tuvuga niko tuvyuka tuvuga so kuvuga ko ibibazo nyamukuru tugomba ko byokwigwa muri ibyo biganire bihuza abarundi si bibazo byavutse muri iyo nama yabereye Entebbe ni bibazo byari bisanzweho ni bibazo twahe tumaze kuronka umwanya uhugirisha tubivuze ko ari ingene tubona amaguma ari mu Burundi yohera ico twebwe tuzoserukana si ibintu rero byavutse uwo munsi nibaza ko uwo munsi kwari guhuza kugira turabe ara ko guhinyanyura tubone ko twese tubyumva kumwe kandi dufata intumbero imwe gusa n'ahandi ntawovuga ngo nibibazo byari bivutse mu ndwi heze
ikindi kibazo nuko leta y'u Burundi ivuga yuko ibi biganiro ari ibya gatanda ariko bizaba ibya nyuma bibihejeje nta bindi biganiro ikindi cyakabiri nuko leta y'u Burundi ivuga iti muri ibi biganiro byimirije nta kindi tuzavugaho kereka amatora yo mu 2020 mwebwe mubona koko ibi biganiro bigomba kuba ibya nyuma mubona amatati yose ibibazo byose muzaba mwabikemuye muri ibyo biganiro byimirije
murakoze ubwa mbere hoho yuko leta ivuga ko ibyo biganiro byoba ari bya nyuma tweho twari twifuje ko byari guhuwa byaheze kera ahubwo niyo leta nyine yabitebeje none ubu tugize imana bikaba bya nyuma koko twebwe twokoma amashi kandi turazi n'abarundi benshi ko bukwiruhutsa mugabo ku bya nyuma no kuvuga ko igihambaye hazoba havuye mwiki kuvuga ko byo bya nyuma ntawo twe twifuza nuko bitari no kuba kubera amagume ntitwifuza kwaba mugabo amaze kuba ntibibi bya nyuma udatahukanye ijambo rihumuriza abarundi risubiza igihugu ku murongo ni twagira imana rero tukagishikako twe tuzokoma amashi kandi turazi n'abarundi bose ko bazonezerwa icyo rero si cyifuzo cya leta si cyifuzo cy'abahuza si cyifuzo cy'abatavuga n'umwe na leta byari byo bikwiye mugabe igihambaye tuzoshenguruka niki nitwashengera aho ni ikibazo kiri nibaza ko umurundi canke mbere nabo badufasha bazoheza bakavuga bati koko ibi biganiro birakwiye kuba ibya nyuma kuko biravyaye umuti w'ibibazo bihanze abarundi muti leta ivuga iti nta kindi kibazo kizokwigwa atari amatora y'2020 iyo ni leta none ga ko muzi ingorane zateye hariho impande zibiri urutonde rw'ibibazo rushingwa n'uruhande rumwe muri izo mpande ziharira icyo ntawe uharira ko ari kibazo mu bibazo bihambaye bizotegerezwa kuja ku rutonde mugabo si cyo conyine kandi icyo kibazo nawe ushaka ukagifata conyine ugombye kuciga kugira amatora ategurwe neza kigaruka na vya bindi byose batinya kuko uvuze uti amatora ubwa mbere cyo nagomba kubwira abarundi batumviriza nuko amatora niyo ntambwe ya nyuma yo gukura igihugu mu ngorane sharimo ibyo ntabo biharira amatora rero yimirije jewe ntavuga ko arayo mu 2020 jewe mvuga amatora yimirije kubereke ni mpaka tube twihaye ihangiro tubone ko gukora amatora ateguwe neza azoba yemewe n'abarundi bose mbere n'amakungu koko azozanira umuti ibibazo burundi burimo mugabo nta kwiruka rura mu matora gusa ngo tuyajemo kubera 2020 nko kumenga iki ingorane n'2020
ariko rero mutayagiyemo mu 2020 ikiringo cy'umukuru w'igihugu tuvugiye cyabagiheze mwabigenza mute
nta ngorane hajya byose ibigiye inama bigira imana ikiringo giheze abarundi bonyene bakumvikana ingene igihugu kibandanya kitwagwa nta mutse wo kwikibera nico gituma twe tuvuga tuti iryo hangiro ry'2020 riri mu mutwe w'ababona ko iki kiringo barimwe ari kiringo gisanzwe ari iki kiringo turi munsi kiringo gisanzwe kugihugu kiri mu ngorane kugira dusubire kuja muri ayo matora no kuba twafashe intumbero yerekeza kungora kugutorerwa kugutorera umuti ibibazo Burundi bwa bimo kuva amatora y'ibihumbi 2015 bagushika umunsi ariho rero tuvuga tuti tweho mbere ubwa mbere twavuga tuti niyo yashaka kaba imbere y'ibihumbi 2020 kugira igihugu kive mu kaga byari kuba byiza gusumba abaye ibihumbi 2020 akaba neza nta mutse wo kwishibira bikenewe ko turenza ku mwaka canke ibiri kugira amatora ategugwe neza azobe mwituze azobe mwo bose azobe abarundi bahungutse azobe ibisabwa bwose ko amatora ashikana Burundi ku nzego zizokorera igihugu zizo amatora zoshika atazi ingorane zikiriho twebwe naho renga ku imyaka 2 ntacho byo dutwara igihambaye ni cyayo matora yo byara ni ingene yo yateguwe ikiringo cy'umukuru w'igihugu cyaheze yaramaze kuvuga ko atazubira kwitoza abarundi bumvikanye ingene cyo kiringo cyo dushikana kuri ayo matora ashobora kuba 2021 cyangwa 2022 none sikuneza y'igihugu ibyo rero ntawo byitwaza ngo umukuru w'igihugu azaba yaje kiringo n'ukundi yagiye atamwumvikana uriho amategeko amasezerano yarusha atabirekura ticaburije ko abandanya agatwara bayindareka rero ibyo bavyumvikanye uko n'abarundi kugira batorere koko ibibazo bihanze igihugu.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro cyanyu muri sanga umutumire Siwomana Tasien, umwe mu bayobozi b'umugambwe Uprona. Turi kumwe hano muri studio, kuri telefone dufite Vernon. Vernon,
ndakumva.
Wiriwe neza?
Ndabumva mwiriwe.
Akabazo kawe cyangwa icyumviro?
Ndafite icyumviro, nkongera nkagira n'akabazo ngomba kubaza Tasien.
Yego.
Mwiriwe Tasien.
Mwiriwe neza Vernon.
Nimukomere intambara nta kundi iganywa mu buryo bwinshi.
Murakoze.
Abarundi benshi turi inyuma yanyu kuko ibiriko biraba byose turabona ko bitabereye.
Murakoze cyane.
Nagombye kubabwira nti ejo aho bukera mukajya mwizo biganiro murabijyamo mufise umuti muri munda mufise icyo muharanira nk'uko mwami ntimuhahamuke ngo muvuge ngo ibyo bibanza byo ntacyo bimaze kuko n'ubihonka bitakiye mu buryo bwumvikane uko na bose ngira ngo inyungu usanga ari nto cyane navuga rero nti nimukomere kabisa hanyuma muzoje imbere muserukira abarundi nk'uko tubibona mwama mwabikoze mudahengeshanya hanyuma ikindi nacyo nkavuga nti mbega ibyo biganiro bavuga ko bizaba ari bya nyuma nk'uko bo babivuga iyo leta ihari nabona ugira ngo iyo bamaze kwemera ko baganira n'undi muntu agira baraharira bamaze gufata umwanzuro w'ibizoba byabaye n'ibyo biganiro nyezina bitaratangura ngo uharire ko mu biganiro ari uguharira hama mukagira icyo mwumvikanye ko bamwe bagahebiki abandi bagahebiki ku nyungu za bose noneho barinda bavuga ngo ibiganiro byaraheze mwumva mutaduhava mugenda nk'uko bamwe babikoze mu gataha atacu muzanye nk'uko byama byabaye kwabo bantu.
Ye Verna urakoze
hanyuma
hari kandi washaka kongeraho
mwakandi nagomba kugeraho nuko abo bantu batavuga rumwe n'ubu butegetsi buhari ntibakomeze bavuge nkaje turiko turavugana ndi muri bubanza muri komine ya Gihanga abo bavuga ngo umutekano ni wose mu gihugu ngo byose bigenda neza mugabo uravye komine hageze isaha zibiri z'ijoro abitwa ngo nimbonera kure nabo bapolisi barakubita abantu bakabanyaga ibyo bafise bakabafunga bakagira none wumva ibyo bintu ari ibikiga ntuzi
ahubwo Verna
sa
uvuze komine Gihanga
sa
nibuka yuko duherutse kugirana ikiganiro n'umutumirwa umwe avuga yuko iyo bigeze isaha runaka mu mugoroba muba mubujijwe kwidegembya biracyakomeza
n'ubu bega yemwe ubu ndabikubwira n'ubu washika mu izonira bambe muri polisi iraho abafungiweyo bazizwa yuko baba bafashwe imbere inyuma ya saa mbiri barenga ko bagaca babasaba gutanga amande y'ibihumbi birenga 50 ayo mafaranga umunyagihugu w'iki guhe yakura he.
Ye Verna urakoze.
N'ubu birabandanya.
Ye urakoze cyane.
Urakoze
Tasya.
Nagira mbwa mbere ho ndamushimire ko ya teya kamijwe ya Amerika hanyuma aka nadushigikira dusaba yuko twoja mu biganire umuti muri hamwe tukagenda tudashira inyungu z'umuntu imbere mugabo dushire imbere inyungu z'igihugu n'abarundi bose avuze gukora inko kurima na jewe niko ndabibona kandi nkuko yabivuze nibaza yuko jewe ndi muri abo yaba nshira inyungu imbere kumbure bamaze gupasura mu mabanga atari make y'ibibanza bya leta ubwo ibyo navyo ndangira ico gituma rero nkuko yabivuze je waho nta muti musimba kandi n'abatari bake mu dusangira rugamba ico kibazo niko tukibona tuzogenda rero muti muri munda kandi duserukira barundi turazi ibibazo biduhanze n'ivyo bihanze barundi tutabitoreye umuti kananira abagabo n'iyimye tuzotaha mugabo bizoba tweretse abarundi n'amakungu ugomba koko kw'igihugu kitava mu kaga kirimo ati none abo bavuga kwiganira bizoba ari bya nyuma nagira baremera ko abaharira bamwe bagahe bibandi bagahe bihugira ngo turabaho duhuriza natwe nuko tubibona muga nkoko nabivuze abo bose bavuga ko byo bari bya nyuma yaba babivuga bifuriza ineza y'igihugu bavuga bati tugomba ko bibya nyuma mugabo tuze dukuyemwo icyiza kizozanira umwizere barundi kibakura mu kaga barimo imigenderanire y'u Burundi gasubira kuba myiza amakungu gasubira kwizera Burundi abatejejwe igihugu cyabo bagahunguka muri make igihugu kigasubira ku murongo ivyo byose twara
ivyo kwitegembya mu makungu Burundi hari ibihano biri ku Burundi nkawe wabonye uruhushya rwo kuza muri Amerika visa ku buryo bworoheje
ni byoroshye na gato we na jenara tangaye ntakubesha ntavyo nari niteze mugabo sinzi hajya imana irikorera ibitangaro hanyuma byarabaye mugabo sinakubesha ngo hari ibintu nari niteze cyane yego byarashitse nibaze yuko uko kwama tubonwa nabi makungu nibyo twagomba ko bihagarara umurundi akabonwa nk'abandi bava mu bihugu bindi bafise uburenganzira bwo kwidegembya mu gihugu cyabo no mu bindi bihugu ibyo nibyo dushaka nico gituma tugomba yuko ibi biganire koko byo bibyanyuma mugabe bikabivyanyuma bibyaye icyiza cy'u Burundi n'abarundi niho duhagaze
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda murisanga abarundi barategura ibiganiro bibahuza mu kwezi gutaha kwa 10 muri Tanzania bikunze nkuko umuhuza bivuga bishobora gutangira ku itariki ya 8 y'ukwa 10 rero turi kumwe na Sibomana Tasya umwe mu bayobozi ba Uprona hano muri studio ya dusuye ariko mbibutse yuko yaje muri Amerika mu rubanza rw'umuryango we urubanza nirurangira azasubira i Bujumbura kuri telefone turi kumwe na Pascal Pascal we
ego
wirwe neza
mirwe
ufite akabazo cyangwa icyumviro
jewe ubwa mbere na mbere no shima nkakenguruka kubona abo banye politike bari hanze n'abari mu Burundi kandi niyumviye ukungene boja hamwe kugira ngo baje hamwe bige ikibazo cy'u Burundi n'abarundi ya ubugira kabiri naho novuga ni nkuko bagiye kubonana bogerageza bakaburanira na cyane cyane bari hatwebwe turi nka ngaha mu makambi y'impunzi
wowe uri muri Tanzania
ibintu biriko birakorekera muri ano makambi nacyo cyane mu kugomba guhungurwa ku nguvu mu gihe natwe tubona ko umenga umutekano wacu ntiwakwira cyatubona ko umenga rimwe na rimwe tukaba dusa n'abariko barahindura umuntu mu muriro cyangwa mu ntozi
Pascal we uri mu yihe nkambi y'impunzi
Inyarugusu
ye urakoze
ego
Tasya ikibazo cy'impunzi mwebwe abanyapolitiki na leta mukivugaho rumwe
yo nitukivuga cyo kimwe nibyo bigoye nyine twategeza kukivuga cyo kimwe kuko n'abarundi bene wacu bagorewe mu makambi kubera imvuzi yizwe nta muntu numwe yifuza ubuhungiro
kirekutabuzi
n'utarabumenya arabwumva bisigura rero ko atanu umwaje yo kuneza yiye ariko arondera neza ariko gituma mvuga nti byo biganiro byo bivyanyuma kugira nk'ico kibazo gikemugwe burundu ntawe byo babaza atari kuryohera abantu bose bo byumva mugira nk'uko namye ndabivuga ni bibi byanyuma mugabe bize byatoreye nyishu y'inzu bibazo na cyane cyane nk'ico c'impunzi umunazi ngene bagiye kugira bagaruke hari bisabwa hari bikenewe kugira umuntu yumve ko mu mutima wiwe atekaniwe kugira yumve ko azostaha gasika aba umurundi nk'abandi bose ntibamurabe kubera yahora mu buhungiro ntibamurabe ngo yahunze iki yagize iki
ariko iyo uvuze ngo ntibamurabe ni ukuvuga ubutegetsi
ni ukuvuga ntibumuve bumuburabuza ngo bamuhohotere ngo kubera yahunze n'iki kandi ibituma abantu bahunga ni byinshi aricyo gituma rero nk'uko abivuze icyo kibazo ntidushobora kutakivuga na karoro muri bya bintu nakubwira nti mbega ko bavuga ko tuzovuga icy'amatora gusa uzovuga icy'amatora icy'impunzi utakivuze
kandi nanone niba leta ivuga iti tuzavuga ku matora gusa ikibagiza abarundi bari hanze y'igihugu bahunze kubera impamvu z'umutekano
wabo barakeneye uburenganzira bwabo bwo gutora bakitoza
bakarima
bagasubira mu byabo abana bagasubira kwiga mu rurimi biyumvamwo bashoboye ivyo ni ibintu bisanzwe wewe uri umunyapolitiki utavyiyumvira akazi ka politiki bakakunani kuko n'uburi kugira politiki y'igihugu utiyumvire ingorane abanyagihugu musangiye gupfa no gukira bafise iyo politiki ushaka ukayiheba iba yakunani hariho amategeko mpuzamakungu agenga impunzi ntidushobora kutakivuga kuko Tanzania iri mu bihugu byashinze ku mukono kuri ayo masezerano none niho kiyo kubahirizwa mu bihugu bimwe ntiyubahirizwe mu bindi ibyo bibazo rero nta sarari ngo asabe dutegereza kubivuga kuko mu biduhanze mu bitubabaza icyo kirimo mbere kishobora no kuba kiri imbere
Sibomana nkunganiye ikibazo cy'impunzi ni ikibazo buryo gikomeye urugero akarore mu Rwanda u Rwanda rwagize politiki yo gukumira abanyarwanda bari barahunze ari ibihumbi n'ibihumbi hanyuma bajya mu biganiro birananirana kugeraho bibyaye intambara intambara iza kuvamo genocide ihonyabwoko ibyo bintu byose abarundi ko turi abavandimwe n'abanyarwanda abarundi n'abanyarwanda ko turi abavandimwe ese hari somo biri kubaha
nico kibabaje Toma washaka natwe tutaranashika no kukarora ku Rwanda aba abenshi mu batwara ubu mu Burundi bavuga ko bafashe ibigwanisho kubera karenganyo kabaye imbere none wewe bwa bundi ngo mu Kirundi bavuga bati ukizisemuye bagira icyamwirukanye wewe uze ku butegetsi ucusubira gukora vya bindi wafatira inko cyangwa ugomba ko inyishi zo kwa mitogwa abarenganije barinze gufata inko nkuko babigize nico kibazo dutegereza kuvugana atabintu byo guca hijya no hino kuko ikibazo naho kiri wewe uje gutegeka ugomba guhindura ivyari vyarakozwe nabe mugabo ntucusubira gukora vya bindi uri ko wihora umwana atazi n'ivyabaye naho byo baba koko hari ivyabaye kandi biriho me abariko baraturatuzwaho bari mu buhungiro wibaza ko ari bangahe bazi n'ivyo vyabaye nico gituma uri umutegetsi utegereza kurengera ibyo bintu ukaraba imbere ati mbe none ejo igihugu canje zogisigarana iziniriye waragize amahirwe wuka ugashika kuri urwo rugero rw'uko uramutswe igihugu
iyo uvuze igihugu cyawe wowe ugutekereza n'umwana wawe
cyane cyane
uzamusigira iki
cyane cyane twe tuvuga ntidukuze cyane mugabo turiho turakura
birumvikana
maze gushikana imyaka 50
ubutagiye no gushingiza
none abo bana bacu turiho tubategurira akazoza kahe turiho tubatuma bazobana neza atakwiyumvira by'amoko atakwiyumvira iby'imigambwe gute mu gihe atakararo keza nkuko babivuga mu Kirundi bati umweru vibukuru gakwira ibihugu cyose
no mu Kinyarwanda
no mu Kinyarwanda nuko nyine nivyo rero aka kararo ku Rwanda mbere nako kiwacu kategerezwa kubera ikigwa umunyapolitiki wese na cyane cyane ugize amahirwe yo gushikira gutegeka igihugu kuko nama nabivutse aha twe tugwa tuvuyuka tuti reka tugire ibiganiro ibibazo bitoregwe nyinshi mu biganiro nukubuza ko abantu basubira gufata inkoho kuko kabuza umuntu na cyane cyane aba bamaze kugutege guhunga igihugu cyawe ukababuza ko ibibazo byabo bibatorera biciye mu biganiro impera n'impera uko inkoho zirafatwa none tubanze dusubire muri ntangana naho bihagaze nico gituma tuvuga ati ntiduhave tuja mu biganiro ngo biraheze atace dukuyemo nkuko nabivuze twe ntitwashaka nuko ivyo biganiro bibaho ko ivy'ibihumbi bibiri byari byarabaye biranashika no ku masezerano y'amahoro y'Arusha titwagomba ko twama muri soko niruze mugabe y'ikibazo kimaze guhuza no kwemera ukaciga ukagitorera inyisho ariko gituma bishobotse ko bivyanye madutoye umuti w'ibibazo yobara amata vy'amavuta nitwabona ari intambwe tubona ko dusubiye n'irindi sango gyotuma duhera heza neza ibibazo imbwa yari ihusi byari bihumye kubera iki dutore indi bwa mugihe duritore ibibazo muri ngunga yimirije kire nakubwiye na kare twokoma amashi ku neza y'abarundi
ariko rero ibigano byose byabaye inshurenye ubu ngubu hakaba himirije ya gatanu hari umusingi byatanze ku buryo mwebwe mutavuga rumwe na leta mwa mufite icyizere yuko muzagenda mukicara na leta leta ikavuga iti twebwe turavuga amatora gusa namwe mukavuga muti oya hari ibibazo by'uburenganzira bwa muntu hari ibibazo by'impunzi hari ibibazo byo kwidegembya hari ibibazo by'itangazamakuru nabyo tubishyire mu gatebo tubiganireho hari umusingi mwebwe abatavuga rumwe koko ibiganiro byabanjirije byabasigiye ku buryo mwumva mufite icyizere cy'uko koko ibibazo muzazana bizinjira mu gatebo ko k'ibibazo bigomba kuganirwaho
urakoze cyane icyo kibazo mbarije ni cyiza cyane huko nkuko Torrance umwanya kubishikiriza mu ngunga iheruka ingurudoto yarusha muri Tanzania inama yaheze dushitse ku isimu niyaba koko tugomba dufise umutima wo kuja kubaka ku neza y'u Burundi hari isimu ishitwashitse ku muti gute ubwa mbere ho umuhuza n'ibiro byiwe barasohoye urwandiko rwerekana ibintu duhuriza ko baba ba leta n'abasomambike babo baba abatavuga rumwe na leta natwebwe twari duhurikiye hamwe barasohora urwandiko rwerekana ibyo duhuriza ko n'ibyo tudahuriza ko jewe abantu batwumva batwumvirize iki kintu uvuze kirakomeye ko tuzogihagarara ko cyane kugira twerekane abo babajana udutima tubiri ibyo bintu duhuriza ko icambere cyari uko amasezerano y'amahoro y'Arusha ariwo utegezwa kuguma ari umushinge w'amahoro n'umutekano mu gihugu no kunywanisha abarundi ibyo si twe twabyanditse ni umuhuza asomye inzandiko z'abashigikiye leta n'abatavuga rumwe na leta na leta iri mwoga hanyuma barakurikirana n'ibindi bibazo bishika nka 13 bari ntuzeye ingingo nka 13 z'ibyo twoba duhurije ko baravye inzandiko twari twabashikirije ubwo n'umugando guyibera ica kabiri nubwira abatwumviriza mu ntuzeye mu bice nka 11 vy'ivyo tudahuriza ko turavye ku rwandiko rw'umuhuza leta ntirahengeshanya kuvuga ko no muri ivyo bo banditse ko tudahuriza ko leta ibona ko ari ibintu dushobora guhuriza ko kiretse ibibazo bibiri gusa ikibazo cyo gushira cyo gutumira abamaze kuvuga ko bagomba gukura ubutegetsi bakoresheje inkoho kuba batotumirwa mu biganiro icya kabiri kugirira ikigongwe abo babagirizwa kugomba guhirika ubutegetsi bwo mu 2015 ivyo nivyo leta itarahengeshanya kuvuga iti nivyo vyonyene twe tubona vyo dutandukanye ibindi vyose twebwe nivyo umuhuza yavuze ko ari ibibazo tudahuriza ko leta yo bivuga iti twe turabona ko twobihuriza ko twege rero Thomas tuvuga tuti intango niyo nyene ivyo bavuze ko duhuriza ko mbere leta igacivuga iti nibi mwanditse ko tudahuriza ko twe tubona tubihuriza ko kiretse ibibazo bibiri gusa naho bazi Bujumbura abaserukire ibiro by'ubuhuza twabwiye ati fatiraho nyine mutegure icyo twakwita amasezerano mufate bijya mwavuze ko tuhuriza ko biri umushinge w'amasezerano twosinyiranira mufashake mufate n'ibyo bindi leta ivuga ko mubishyiremo none ko leta yonyine yiyemerera hanyuma ibyo bibiri wumva bisigaye tuzobiharire ko
tubikemure birahe
tubikemure none wumva aho byari bigoye gute aha nciye kumanya kugira ndakwereke ico kibazo mbajije uti bi none hagiye harakantu muwa mwara maze gushika ko kutuma mwibaza ko mushobora koko gutahana ikintu akona karoriro naye handi nciye muri make ntarinze kuguha ibintu nyene byerekana neza akantu zeyo ingiro twari tugeze ko ireke ikibazo ni amasezerano yarusha arubahirijwe ntibahirije asenywe ntasenywe ikibazo nyamukuru kiri hejuru y'ibyo byose nico none cyo wibaza ko twomara iminsi n'indi tugiharira ko no kukwereka yuko abibaza ko bishobora kumara ingungu imwe niba babivugaho gomba koko ko tutora inyishu twebwe turabona ko bishoboka mugabo no kuzobira abadushitse eske koko uko babivuga niko babishaka niko babyifunza
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ivugira i Washington DC hano i Washington DC turi kumwe muri studio na Sibomana Tatien numwe mu banyapolitiki bo mu Burundi mu gihugu imbere mu batavuga rumwe na leta numwe mu bayobozi b'umugambwe UPRONA turaganira rero ku biganiro bihuza abarundi byimirije bishobora kuzaba mu kwezi kwa 10 gutaha muri Tanzania kuri telefone turi kumwe na Cassien Cassien kuri mu rusaku
ndabumva mahoro neza
yego na mahoro akabazo kawe cyangwa icyumviro
yego murakoze reka mbahenda mutse umutumire
amahoro neza Cassien
mahoro dutabikiranwa
yego cyane
hanyuma je icyumviro cyane Mate igihe gitari gito nkurikirana cyane ibintu byitwa ibiganiro inshuro zitari zike zine mugenda yarusha muganira leta yanka muri opposition musa n'abadahuza hanyuma kuri ibiganiro biri kubirategurwa uno munsi muramaze kubona ko leta yamaze kuvuga ko ibyiyumviro byinshi n'ibyo mwifuza ko byoganirwa ko leta yamaze kwerekana ko hamwe binagiye no ku meza y'ibiganiro itazabyitaba no kuvuga ibyo cya yisokora hanyuma kandi muramaze kumva ko leta kenshi yitwaza ngo bakurikiranwa n'ubutungane abashyize gutembagaza ubutegetsi ngo ntirota yicarana nabo rero nkagira nti none nk'abantu muri muri opposition mwumva politiki kuva kera by'ukuri ubu aho bigeze ngira nti mwarimo kwiye gutera intambwe iboneka mukarara indyane abo bantu leta yitwaza ko bakurikiranwa no gutungana mwomere nk'abegetse inyuma gato ndaga murafisha abandi banyepolitike b'indyamunyu badakurikiranwa no gutungane bota kuri table y'ibiganiro bagatanga ibyiyumviro kandi bikagira icyo bivuyemo hanyuma kandi leta uno munsi ayihagaze nibaza ko nyirimbuga itano yifite ikirindi muri sonarede harimo abantu bagaruka ku kibazo cy'ukuvuga ngo leta mfata kibanza leta nyifata kibanza cy'ukuri je ndasaba nk'abanyepolitike muri opposition murare moteri ntambwe by'ukuri iri jambo ry'ibigagi rya leta mfata kibanza muri beko kugira ngo bikundike leta yumve ibiganiro kugira ngo ineza y'abarundi bose cyane cyane abari mu abari bahunze igihugu baturatuza hirya no hino by'ukuri nabo biyumve ko bashobora gutaha ku mwanya n'umwanya mu Burundi bwabo mu gihugu cyabo cy'amavukiro cyayibarutse bagafashanya n'abagenzi babo kucyubaka numva navuga byinshi mugabo kubera ko umwanya ngira ngo tudukundira reka ndabashimira kuri kano kanya mu mwanya hama ndabatera ingegenya ko wawatashye si Imana mukomeze kuri politiki kugira ngo murondere neza igihugu n'abene gihugu murakoze
nawe witwa Tatien
Cassien
cyangwa ni Cassien
we ni Tatien nanjye ni Cassien
aha nanagize ngo nibeshe nuko urakoze Cassien Yee. Ijambo ni ryawe Tatien.
Yego, numva bazi bibazo bikomeye. Nibyo avuze ati maze iminsi nkurikirana ibiganiro leta kwiga amaguru muri opposition bamwe badahuza n'abandi. Leta rero amaze kuvuga ko ni hazamwe ibibazo binibizocikwe ikuramo akarenge. Nagira nkubwire ko niko ibiganiro byama. Na numwe amagenda avuga ati ngiye kwemera byose ngiye gusubiza ibintu mu buryo umwe wese yamagira kadata abantu rero bavuye bashacoba ngo leta yavuze ibingo niko bitiriza guca bimera aha niyo murazi ko ibyo biganiriro ubwa mbere itavuga no itavya itanavyemera kwigenda mugabo byavuye bihindukira genda no biravuga iti sinzokwemera iki mugabo mbega umuhuza mwibaza ko mu bisanzwe akamaro kiyo araka igikorwa jejwe iyo mumaze kuri imbere y'abashinga ntahe wewe ubufisa aho uhagaze ubundi abafisa ahagaze murahashikiriza hanyuma abashinga ntahe bakabumviriza bakabuzuriza umugani wawe umwe bakamubwira bataha a bangira gatoyi atezure ubundi nawe tezura kugira ngo turabe neza yotuma umwe n'ubundi abona ikibanza ciwe mu gihugu ciwe hanyuma abarundi twubake igihugu cacu twese turi hamwe ibyo rero ntawe byo tera ubwoba ibiganiro niko byama umwe wese yamafisi hangiro giye bavuga ati sinze uvayo ntashitse kuri iki mugabo siko bose bama bataha batahukanye ibyo bari bajanye byose aho rero sinurandira bati ikibazo cyakurikiranwa n'ubutungane none nta kuntu opozisiyo yobanze igatezura kugira ngo hagende abandi banyapolitike abo leta ntironko gwitwaza ko kuvuga ngo abo bakurikirana n'ubutungane nibaza cyewe nzoca nkora makarenge nibyo hako bipfa byose cyane bazanye ko iyo ntambwe twanamaze no kuyitera none ibi byose tumaze kujamwo ugira ko leta yavuga baraza mugabo ntitwasiba arico gituma ibibazo byose ntibica bitorerwa umuti uwo munsi nyine kandi nabagomba kuganira ntibatumirwa bose nabadakurikiranwa n'ubutungane ntibagenda bose nico gituma nk'ubu turiko turavuga ati abatavuga rumwe na leta twumvikanye ku byo tubona twoshikiriza twumvikanye ku nzira twe tubona twoshikiriza tuti iyi nzira tuyifashe igihugu cova mu kaga igice turashobora no kuvuga ati kugira ngo nizo mpari zose zihere turashobora kurungika batanu batandatu bakaza kuvugira abasigaye bose
icyangombwa nuko
icyangombwa igikomeye nuko mbere icyo kibazo cyavugwa ko bakurikiranwa n'ubutungane coco gasi kibazo cyo kwigwa mu bibazo
ariko ro bashatse gutembagaza ubutegetsi bakoresheje ngo icyo ni icyaha
mbega ndakubaza gutembagaza ubutegetsi biva mu buryo bwinshi mbere niba bagomba gukingira ibwirizwa shingiro n'amasezerano y'Arusha yarivuyemo amasezerano y'Arusha n'ibwirizwa shingiro ryayavuyemo ubundi akaba ariko asenya akorda Arusha akarenga n'ibwirizwa shingiro ryamubuza kugira manda ya gatatu ibyo bibazo ntibirabazwa
ariko rero niyo yari inzira yonyine yo kurengera yo kurinda ibwirizwa shingiro n'amasezerano nta yindi nzira yashoboka ku buryo
Thomas ndazi ko wabikurikiranye ibyo byashitse haheze iminsi nganiki ariko barapfa abantu ngo bari mu myiyerekano sindi ko shyigikira abarenga amategeko kuko nize amategeko
yego
jewe sinzi ko kwigira mpagararira umuntu arenze amategeko mugabo rero
yego
wewe wayarenze bwa mbere ariko wategeza kuyubahiriza si wuca uvuga ngo urya yarenze itegeko reka tubirabe koko muri ibyo biganiro wewe uvuze uti siyo yari iyo nzira mbere y'uko inzira y'ibiganiro twayifashe ndabona ko hariho abagomba ko inyishyo zidatorwa muri iyo nzira ni bimwe twadirije kuvuga none wanse ko inzira y'ibiganiro y'umwumvikano ari yitora inyishyo y'ibibazo uhava utuma ibindi bibazo tutagomba ko bibyuka
gucemo nanone ahangaha muzahagonganira kubera ko mwebwe muzavuga muti leta yari iriho icyo gihe ni mwebwe mwabanje guhonyora itegeko nshinga n'amasezerano y'Arusha abandi nabo bavuge bati ni bariya ubwo turi kuri icyo kibazo cy'abantu bashatse gutembagaza intwaro usibye ko banabikoze amasaha makeya bakabishobora nabo bavuge bati ntabwo ari twebwe twabanje ni mwebwe mwabanje aho ngaho muzahumvikana
ndeka ndakubwereka mirinde jewe nakubwiye ko ugomba gutwarira igihugu hariho ibintu byinshi uraba uravye kuva ayo magomo y'2015 ibyaha byakozwe bigakogwa n'abari mu nzego z'igihugu urwego rw'iperereza igipolisi n'abasirikare mbere bamwe bamwe tutavuze ryagwaruka kwimbonera kure zawo washaka ufate nabo bagombye guhirika ubutegetsi aho nta kibazo cyo kwiga kirimo mbe uwo tumuruto ku wundi gusumba uwundi ninde enda tuze tubishyire hamwe turabe icyo tubikoza tubuze tudukurikize itegeko ryanditse bose baje imbere y'intara mugabo wowe ntufate ngo wicyanye muco uvuga uti urya niwe yishe ko mari James ubutegetsi uwundi ntacyo yakoze biroroshe gutuma urutoki uwundi utagwirabisha ko ibaze tubisase ngaho uwagira icyaha aje imbere y'ubutungane tugomba tuti kugira dufate intambwe umwanzuro mushasha intumbero nshasha nabyo nyine birashoboka ibyo byose birakogwa cyo gituma byose byari bikeneye kuganirwa ko n'ahandi ukibaza ngo nimapfunga nabo barafunzwe bashaka benshi
yego
none ikibazo cyaciye gitora umuti ibyo n'ibibazo dutegereza kwiga mbe kugira ngo abantu bumve ko ibyo 2015 birangiye dutanguye intumbero nshasha ingendo nshasha twokora iki nicyo kibazo kiri mu byo twategereza kwiga
kuko barundi mwarakomeretse
twarakomeretse mbeko wumva sentare mpuzamakungu amankete yirirwa n'abakerekana ati byarangiye ababikoze ngaba ibyo gawe wibaza ko ataco bivuze none abarundi bari hamwe ibyo byose ntibikenewe ko biganirwa ko kugira hagaruka icuka cinza ca politiki mu Burundi icyo kibazo ntiwumva ko ari kibazo cyo kwiga sinovuga menshi tugomba kugira intumbero y'uko bose baje imbere y'ubutungane ntamutse wo kukibera mugabe kibi nuko wowe uvuga uti urya ndamukingi mugabe urya nagende
ijwi rya Amerika
ikindi kibazo yavuze ati nico gituma we yakibajije avuga ati harashobora kuboneka abandi baganira kugira leta ntironke icyitwazo icyo kibazo nibaza aho tuzogishika ko kuko ni kibazo koko kuko uhagaraze uti hata uwataje ntitugenda mbe none muciye mureka ikibazo kiba gitoye nyisho
kizabandanye
kica kibandanye nicyo kibazo rero
urumva
wa muti ntubutoreye n'uwo yitwa kurikirana n'ubutungane ntubutorewe n'abandi barundi basanzwe badakurikirana n'ubutungane nicyo gituma nibaza ibi byose by'uko tuvugana n'ibyo birimo nibaza yuko bizotora inyisho icanga gatatu ati leta fata kibanza nayo nyine murabe sinared irakunda ukivuga jewe mvuga nti sivyo wanje n'abandi turi kumwe ikibazo ni iki mbega hamwe tukokumvikana aya matora mama wanje avugwa cyane tukumvikana ibisabwa byose kugira amatora agende neza tukabyumvikana tukabisinyiranira hacasigara hari ikibazo bikurikizwa gute bikurikizwa n'abandi inzego ziriho ubu zirashobora kubikurikiza kugira ayo matora agene neza koko mbega ikibazo cy'imbonerakure zitera ubwoba baja gutora zigafata abahagarariye imigambwe n'izi zikabafata ku nguvu zigatwara amasandugu y'ibyo bashaka ko birengana bagasukamo amajwi icyo kibazo leta iriho ubu koko yogifata neza ikagikemura kugira ngo amatora agende neza koko ibibazo bibazwa muri ubwo buryo n'ahandi uwo bibaza agomba ati have ndahaje cyangwa iki kugira ibibazo by'igihugu biguma ari bya bindi na jewe ntabyo noshigikira mugabo ikibazo nuko mbega kugira ngo ibintu bisubire mu buryo inzego ziriho ubu koko zirafise inguvu za ni gushaka kwa politike guhagije kugira ngo ibintu bihinduke
ahubwo nanone harakantu natekereje ka mu gifaransa nayo bwo nabivuga mu kinyarwanda cyangwa mu kirundi akantu kitwa legitimite ubutegetsi buriho murabwemera ko ari ubutegetsi bwishyuweho n'abanyagihugu mwebwe mutavuga rumwe
na Thomas Kamirindi nibaza ko ico kibazo atari ubwa mbere ukibaza amatora y'ibihumbi 2015 urazi ngene yabaye
narabikurikiye nk'umunyamakuru
okay
umunyamakuru ntabwo ufite uburenganzira bwo kuvuga ngo ubu butegetsi bwishyuweho n'abanyagihugu cyangwa se ngo ni ubutegetsi bwishyizeho mu yandi magambo ntabwo ari jyewe wavuga ngo ubu butegetsi bufite legitimite cyangwa nta legitimite bufite, ni mwebwe abanyapolitiki mugomba kubisigurira
abanyagihugu. Ikibazo ni iki? Mbe uvuga uti ubutegetsi bwashyizeho n'abanyagihugu, abo bandi nabo bavuga bati amatora ntiyakurikije amategeko, si abanyagihugu. Niho rero cyo tangura kuvuga umwe akavuga cyenemewe n'abanyagihugu, nk'uko umenga abo bandi nabo bavuga bati ayo matora ntiyakurikije amategeko, si abanyagihugu. Ikibazo kiraho. Ubutegetsi buravuga buti natowe n'abanyagihugu. Atavuga rumwe na leta nabo ati amatora aho nyanzwe n'amategeko, mwaho nyanze amategeko. Ikiringo cya gatatu nticyari cyemewe n'ibwiriza nshingiro, nticyemewe n'amasezerano y'Arusha. Ibyo ni ibintu byanditse. None uciye wifata ku nguvuka ukagenda iyo legitimite kibarurative mu Gifaransa, ni ukuvuga ko naho hoba hari abagutoye koko kandi bariho bwa hariho n'ababigize ku ngufu, abagize ku gitsure, kandi naho woba watowe wahanyanza amategeko, iyo legitimite kiba mise en cause, arico gituma usanga ibibazo byagumyeho. Nandi kuvuga uti je ndatowe mugabe igihugu kigaguma mu mpururu, kikaba kigaharigwa ivomo, abarundi bakahunga, ubukene bukaba bwugarije igihugu, iyo legitimite
ibiri n'imitahe ntiyinjire mu gihugu,
imitahe ntiyinjire. None wiske kuba waratowe ugaca igihugu kimera gutyo, wewe kabutegetsi uba wumva uremye koko ko ushigikiwe, naho ikibazo gihagaze. Nahandi bamutoye wowe bariho, ababutoye bariho, n'ababwemera bariho, bwano nokubwira nokwibira kabanga uwo tuzanira amatora yisanzuye ntawe uza bakibwemera ko ari benshi.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro cyanyu muri Isanga. Mbibutse yuko mushobora nyine kugikurikira kuri metero 19 na metero 22. Aho ngaho ni mu Burundi, mu Rwanda n'ahandi hariho hose. Mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu, ariko kandi turi no kuri internet www.radioyacu.com. naho mushobora gukurikira iki kiganiro ndetse n'ibindi biganiro byose ako kanya birimo biba ibyo bita live cyangwa se on direct. Kuri telefone turi kumwe na John. John we. Johnny. Arabuze, noneho duhamagare Alberic. Alberic.
Enda kumva.
Izina ryawe ndivuze neza?
Nta kibazo ko izina ryaje Alberic.
Alberic. Yeah. Ufite isubundo uri hehe?
Ndi muri Congo.
Muyihe ntara?
Muzara arasanga. Ariko cyane cyane muri Canada, televiziyo y'u Rwanda, n'iy'Uburundi cyane, kuko zikurikirana n'amateka yabo ndabakurikira cyane no kuri internet, nkunda kuzisoma cyane.
Uri umunyekongo?
Ni umunyarwanda.
Ufite ikibazo se cyangwa igitekerezo?
Igitekerezo mbona ni uko abo bantu bose iyo ubona bagenda bavuga ngo amatora iki cyose, ikibazo kiri hagati y'abaperezida babiri bombi, kuko iyo urebye Kagame Nkurunziza bose ubona bagenda baryariyana, bimeze nk'igihe cya Habyarimana na ba Micombero n'abandi ko bimeze. Abo bantu bombi batumvikanye nta kintu byashobora kugera aho, bose ni ukugenda bari inyuma y'umuri iruhande rumwe, abandi bari inyuma y'uruhande rumwe.
Nicyo gitekerezo cyawe?
Niyo itekerezo cyane, kuko abo bose mbona ari ubikoze ubusa, ni ukugenda baryaryana, bamwe bari ku ruhande rw'undi n'abandi ku ruhande rw'undi. Ntabwo bizashoboka icyo gihe kuko nahora akurura uruhande rw'undi akurura urundi. Nta nicyo gitekerezo mfite nta kintu.
Urakoze cyane.
Okay.
Bigeno no mu kanya.
Yewe nibaza ko Hermerike nawe yavuze gukurikirana ibibazo by'u Burundi n'u Rwanda, ngira harakamusoba. Muti gute? Perezida Kagame na Perezida Nkurunziza ibyo bo bafashije navyo nze. Mugabo icambere no mumarira nuko igihe Perezida Nkurunziza agomba kwitoza, abarundi bavuga ati amasezerano y'Arusha aranditse neza kwa ta Murundi akitwara Uburundi imyaka 10 irenga. Muri komisiyo bamaze kuvuga ko ari ikiringo cy'imyaka 5. No kuvuga ko usubiye gutogwa, utogwa rimwe imyaka 10 iheze ukabuhagaritse.
Ukigira mu banyagihugu.
Icyo kibazo rero simbona aho gihuriye na Perezida Kagame w'u Rwanda.
ariko none ntabwo twakwirengagiza
ndashaka reka ndakubaze ndakubarira icyo gituma je ntabyo munoze nisukamo ikibazo gitanguye hagati y'u Rwanda n'u Burundi ryare igihe abarundi bahungiye mu Rwanda
ari benshi
ari benshi na imbere yaho uribuka mbega ko no mu gambwe FPL waruza mu makoraniro kaminuza ya CNDD-FDD abantu bibagira ninguka bari bacuditse gose cyane dutera n'ibibazo mbere icyerekana rero ko ikibazo cy'u Burundi baciye bagomba kukigira ica karere kugira ngo amakungu yibaze ko atangorane ziri mu Burundi ahubwo ziri hagati y'u Rwanda n'u Burundi ntangorane zari hagati y'u Rwanda n'u Burundi imbere y'uko abarundi bahunga bamwe bakakigwa n'u Rwanda hanyuma
barimo na bamwe bagirizwa yuko nyine bari muri cyo kibazo
sasa nibyo 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 imbere yaho nakubwiye nta mpururu yari hagati y'u Rwanda n'u Burundi
ubu ariko none ikibazo
kirahari wibaza ikibazo cy'u Burundi cyo toregunyisha icyo Rwanda n'u Burundi cyo gumaho kawe impunzi zari mu Rwanda bose cyazihunguka
ariko rona none leta y'u Burundi ivuga yuko leta y'u Rwanda ikumira ibuza abarundi gutaha ngo abarundi babarabishaka
nagira nkubwire Thomas abarundi bahunze ninde yakubwiye ko bari mu Rwanda gusa hari abari muri Tanzania habari muri Congo habari muri Uganda harabashitse no mu bihugu bya Afrika yifuza bya bihugu tukakunda kuvuga za Zambia za Malawi Mozambique mbega boko batigira bavugwa
n'izo za Afrika yepfo
ni buraya bariyo
iyi ni buraya
n'ahantu ha bariho niko kabo ataka ibazo leta babonamo ko bateye ikibazo kubera iki bavuga bari mu Rwanda kubera iki bavuga ngo abanyarwanda barababuza gutaha nk'uko umenga abandi barahije gutaha
HCR
ibitigira itanga babari bakiri muri Tanzania n'ibihumbi amajana bwa umengabo singorane ingorane ngo babuzwa gutaha mu Rwanda twebwe reka turabe ishyirahamwe rya ONU rijejwe impunzi amaraporo zitanga ibisigaye n'ibintu bivugwa ku nyungu za politiki kunge ni kibazo bagomba kugihindukiza gifata intumbero iyi haro ko kibazo kiri ngaha reka barundi tuje hamwe twemanga ibibazo byacu twumvikane tubitorere inyishu nivyo hagati y'ugwana n'ubundi bizabiheza je rero ubukavyo je rero sindi ko mvuga nk'ibi bya Hermerike ko kibazo kiri hagati ya president Kagame na president Nkurunziza
yavuze ariko ati bamwe bashigikira na reka tuvuge igitekerezo cye uko nacyumvise ati umuprezida umwashyigikira abangabo undi umuprezida agashyigikira abangabo ni ukuvuga nk'ubwo ngubwo twavuga yuko nkawe w'inararibonye hari akanunu kuko president Kagame yabashyigikiye bamwe mu batavuga rumwe na leta y'u Burundi
nakubariye nti mbega abashyigikira abarundi twotora ikibazo bagataha asubira gushigikira ashigikira Burundi kuko ni igihugu kibanye dusangiye byinshi abanyagihugu kugira babuze gushora itomati bava mu cibitoki bajabuka mu Rwanda ukababuza utagira aho bazishora handi eske icyo kibazo wumva gisigaye ari cyahagati ya Peter Nkurunziza na Kagame gisigaye kiri hagati y'abarundi batabona imbere batabona uri ko arabakemurira ibibazo ngo ba imigenderanire y'abanyarwanda n'abarundi ari iyo kuva kera ibandanye neza abanyagihugu bahana abageni ku mbibe abashoreranira ibintu kuva kera ubu bari victime babohewe amaboko imugo wibaza ko bo hari ico bapfaga ati yawo ntanakim
nico
gituma
ibiganiro
niho bikenerewe kugira ngo izi ibi byitwazo byose byo ngo nabantu bubirigi babakingo nebo bateye ibibazo mu Burundi ibyo byose byavutse kubera bagomba yuko ikibazo c'abarundi bo nyine kitavuga uko cyitwa bahindura ikibazo cyitwa ko ari c'u Burundi n'ububirigi c'u Burundi n'abakoloni huko bisigaye bivugwa c'u Burundi n'u Rwanda naho ni kibazo hagati y'abarundi nibimange tuvuga ni ibibazo byacu nivyakemugwa abarunyababirigi basubira kuba bagenzi bo Burundi huko byamye abanyarwanda mimshoze yaba inyo europeyene none inyo europeyene na leta y'Nkurunziza batanguye gupfika Imbaro sosi sizingora nezu mwihumbi na chumina gata.
Ziturutse mu Burundi mu
Burundi. Ziturutse mu Burundi ndatfashe kiringo ku ngufu abarundi bari ko baragwanda bica abandi bangare abo batwarana muri sende DFDD bari mu mahanga banganiki. Nicyo gituma rero ata bintu byo kusobekeranya ikibazo. Umva hagati y'abarundi bonyene cyari kigoye. Ubu duce dushiramwe ingorane hagati y'Burundi n'ibindi bihugu. Arero ko ibyo byose byavyawe. Nikibazo cyo Burundi hagati
ya Burundi hagati y'abarundi. Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone dufite Yosefu ndibwira yuko ashobora kuba ari we uri budusoreze mu nshuti z'ijwi rya Amerika bari guhamagara. Yosefu we
arabekara Thomas Kamirinde
niko akabazo cyawe cyangwa se igitekerezo
nkundira amaze nkisabira kantu gatoya kariho ruyiyosije muriho ariko ndaboneraho mbaze nakabazo kamwe
ngaho ndakakwemera ariko kabe kagufi cyane.
ndagira ngo uzadutumirire umuntu ufite impamyabumenyi mu bijyanye na politiki tuzaganire hari akabazo nshaka kuzamwibariza. Yesu urakoze.
Yaba umunyarwanda yaba umurundi
sawa wari we wese ufite impamyabumenyi ihanitse rwose.
ariko rero nyamara ako kabazo ufite na Sibomana Tasi hano ashobora kugira icyo akavugaho. Ninararibonye yego n'umuhanga afite impamya bumenyi ihanitse mu by'amategeko ariko n'ibya politika bimazemo igihe kirekire burya ubuzima niryo shuri.
Oya ndashaka ko bizaba ikiganiro cyihariye ariko ndabona amasaha agiye.
Yego noneho mubaza akabazo kawe nzabikora.
sawa akabazo mfite.
Yego
wigeze kuvuga ngo amaso y'ibikeri ntiyabujije abavomyi kuvoma. Ese niba ramuka bagiye mu biganiro ntibishike kucyo bifuza biteguye kuzakora iki. Sawa akabazo kanjye naku murakoze.
Reka hita kukwishyura rwose agusubiza ariko rero Tasiani reka tubwire abateze amatwi ijwi rya Amerika yuko ikiganiro kiri hafi kurangira dushigaje iminota ibiri gusa aka kabazo ka Yosefu ugasubize mu magambo makeya muzakora iki ufite unanzura ikiganiro.
Murakoze cyane. Niko numwibutsa w'ikirundi naho numvise avuga ikinyarwanda. Numwibutsa w'ikirundi koko. Amaso y'ibikeri atabujije abavomye kuvoma. Mugabo hari imyibutsa mu bintu byo gutwara igihugu usanga itagifise agaciro. Wewe uvuze uti ni nkuko bavuga uti je ndafise ingufu ndafise igisoda nkomanda ndafise igipolisi ndafise iperereza niko bimeze ndafise butege ndafise diplomasi niko biri washaka n'ubu niko biri mugabo ntibibujije ko abarundi bagowa. Ntibibujije ko ingorane mu Burundi zabaye murengera.
Muzakora ikiro ni mutumvikana mu biganiro.
Icyo tuzakora ni iki twebwe nkuko tugwa tuvuga niko tuvyuka tuvuga ibigiye inama bigira Imana. Twebwe tuzokora gushika aho twerekana ko inzira y'ibiganiro ariyo nziza kandi ariyo torera inyishu ibibazo ata gahombo ku gihugu ata abantu basubiye gupfa. Uwo muntu no guhunga uwo muntu rero azobavuze ati ibiganiro je ntavyo nkeneye ibintu bimeze neza mu Burundi abarundi bazobona ko atari umutegetsi agomba gutegekira abarundi
ubwabo.
Hanyuma ibihugu ubu ntibitwagwa nk'uko umenga na kantu kari mu ishyamba konyine. Aya makungu atenda havuga ati ibi bintu ko bidakurikije ukunje wewe ndakuyemo karenga imfashanyo none wewe ni uwo mutegetsi azogomba gutwara abanyagihugu bariko baricwa n'inzara atakigiri idolari y'ugunza n'ibidandaza biva mu makungu atari buyaronke ubwahawe mu gihugu hagati none uwo mutegetsi azobarinde sino kugira nti tuzokora iki ndazi hari ibibazo by'imitego. Twebwe tuzobandanya tuvuga dukebura
musaba ibiganiro
mugabo nkuko nabivuze no gukebura abibaza ko inzira y'ibiganiro bayanse bazoba batora inyishu z'ikibazo sivyo bazoriska guca yanzira bo nyine barinda gucamwo abantu batinde bayite bafata ibigwanisho nkuko barinze kubifata nivyo vyononeye igihugu tutaravyibagira. Ivyo rero twegwe siyo duhagaze sivyo twashakira igihugu.
Sibomana Tasiani umunyapolitike w'umurundi witegura gusubira mu Burundi yari yaje mu rubanza rw'umuryango hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika turi kumwe hano muri studio i Washington DC, studio z'Ijwi rya Amerika, radio yanyu. Naha rero dushoreje iki kiganiro ku biganiro byimirije by'abarundi bizabera muri Tanzania mu kwezi kwa 10 gutaha. Mwese mwese ndabashimiye cyane, kandi nizeye ko mwafashije gushimira Sibomana Tasya. Maze rero mukanya gato yaho mu masogonda atanu ni amakuru avuna kujya. Murakarama.
Murakoze.
Arakoze mugenzi wacu Thomas Kamirindi mu kiganiro.